Dr. Jean Minani umukuru urunani senarede murakoze cyane gose kukanya mutoye kugira ngo tuganire nashaka cyane cyane mutubwire kuvyerekeye itangazo mwasohoye nyuma yaho umurwi w'abahinga batatu mpuzabakungu bashikirije raporo ivuga ko hari cyozo wajyaga ateka kazi na muntu ikabo umurwi ukaba arasavye ko horushingwa umurwi urabira hafi ivyo birego vyose mu itangazo mwashikirije Musa n'abagarutse cyane rwose ku ijambo ihonyabwoko icabatumye muguma mukoresha iyo jambo niki
ku bwacu tubanze dushimire bambere na mbere bagiye bahinga batatu bagize ry'amatohoza ibyo bagize twasanze bihuye n'ibyo twama kuko tubasemerera none iyo tuvuze yuko hariho ihonyabwoko rimwe riraba araho dutandukanije n'abajyanye n'aho batabishoboye bavuze ati twe nshobora kubifobora byofobora urundi rwego nibwo kwerekana ariko ibyo berekanye byose birerekana ko ibintu birakorwa mu Burundi ubwicanyi buhari ari ubwicanyi mumama ari ubwicanyi karuhariwe ari ubwicanyi nako dushobora kwita ko ari ihonyabwoko.
Docteur nagomba mudusubiremwo neza muriko muvuga ko mu Burundi hari ubwicanyi bumeze nk'ihonyabwoko?
Yego n'ukuri buriho kuko iyo bavuze yuko hari abantu baza baranyuzwa buri munsi ko abantu benshi bapfuye barenga igihumbi nako begera igihumbi mubwo na kimwe cyo bakirenga ko n'ubundi bavuma abantu babanyuza kamwe ibyo nta kindi twokwita atari ihonyabwoko ko si ubwicanyi busanzwe n'umuco bwo bwicanyi bugirwa n'agashinyaguro kenshi cyane n'akagagazo kenshi cyane kandi tukabona ko hariho umugambi wo kubikora bashobora kuvuga yuko ariho nyabwoko.
Dr. Minani, Abarundi batari bake baragize imyiyerekano eka bariyamirije ubwoko bwose abantu bavuga ko bakamisha ihonyabwoko mwuba muri abo bantu bavuga ko bakamisha ihonyabwoko?
Nta n'umwe yokamisha ubwicanyi nk'uko uwapfuye atagira ubwoko rero sinshobora kuvuga ngo upfuye kanaka n'ujya yamaze kwitaba Imana bamaze kumuhohota bakamwica ko afise ubwoko ubu n'ubu. Icyo tuzi ni uko Nkurunziza yica uwo muntu wese adashaka ikiringo cyiwe cya gatatu kandi arimwe arakigwanya ubwoko ubwo aribwo bwose mugaru henshi biraboneka kugira ngo azane n'agatima kabi k'ubwoko urabona yuko abatutsi abahohotera cyane naho abahutu benshi nabo nyene yabahohoteye turiwe kujya tubibona ni ukuri turimo turakamisha ntawe ukamisha uwapfuye turimo turasemerera kugira ngo iki gikorwa kibikanye butagira uko buvugwa buhagarara mu Burundi nta kindi
Dr. Minani
ahubwo bashaka gukamisha nabo barimo biha amabarabara babona ibyabaye kandi byatangajwe ku isi yose ubu atanu ashobora kubihisha nawe ushe umwotsi imbere mwirasha.
Dr. Minani, ivyo muriko murashikiriza biratandukanye n'ivyo abanyagihugu muri rusange mu Burundi bipfuza muri iki gihe mwuba mufise umugambi w'uko igihe amatora azozira ntimubona ko ivyo muzoba muriko murashikiriza bizoba vyabateranije n'abanyagihugu bo batoye?
Mbega uwo munyagihugu agora yagowe atudusora ari wawahe ahubwo iyo leta niyihebure kuko ntigisize n'umuntu n'umwe w'inyuma yayo abubona mmaba ari mwaraba yose nkuru nziza ari mwarazanira igihugu cyacu n'umugambi wose ndedesede n'imbonera kure hanyuma ngo azosubire gutora uwo mugambi. Mbega abo bantu ibihumbi n'ibihumbi agiza birenga 300 bari hanze bahunze abo bantu bawumva nkosorera iki nkuru nziza ibyo tuvuga ntibabyumva abo bantu bose babuze abantu bose barimo barajuragirizwa abantu bose barimo barakubitwa barimo barapfunwa gupfunira buhoro abo bantu mu mutora gute ee turafise abaje gutora noneho mu iki gihe ntiwo turakorera amatora ubo turakorera igihugu.
Dr. Minani, hariho
hanyuma tugeze mu matora igihugu cyogoroye niho tuzobona uwo Warundi n'abandi bakunda n'uwo badakunda.
Dr. Minani, hari intumwa mpuzamakungu eka n'abantu batari bake bagendera igihugu cy'u Burundi bavuga ko amahoro ari kuragaruka aho no guhakarurira ko umushikiranganje w'igihugu cy'u Buganda jejwe kwitaho impunzi yatahutse avuga ko agiye guhimiriza impunzi z'abarundi zi mu Buganda ngo zitahuke mu Burundi kuko ari amahoro. Ivyo muvuga biratandukanye nabo bategetsi bandi bagendera u Burundi muri iki gihe?
Hanyuma agace haza intumwa mpuzamakungu zagize amatohoza zikavuga ko ubwicanyi buri mu Burundi aragahomera bunwa bakongera gacabuga yuko ahubwo batarabye neza ko ubwicanyi niwo ushobora kwitwa ihonyabwoko ko bwamaze gusohoka mu Burundi, abo bantu nabo bakaza bakigira Ubujumbura bundi bakabajyana Ingozi, naho nyine babahaye abasoda benshi ngo n'amahoro araseseka. Mbere y'amahoro yoseseka gute, aho umukuru w'igihugu agenda yimegeje, aho imbere y'uko agenda ata munyagihugu n'umwe ashobora gutambuka mu ibarabara, ayo agenda kuri agenda mu mabirinde ahagenda adashobora kujya agenda
Dr. Minani, warabonye
kugenda nk'andi baperezida icyo gihugu kuba gute kukinywa amahoro
abategetsi benshi
arabe na nkuru nziza kujya meze no kujya n'ahararaguza, ari umuperezida adashobora kuva mu gihugu cy'iyo ngo agende mu bindi bihugu, kandi hariho ari inama y'abandi bakuru b'ibihugu, uwo muperezida yavuga gute ko ari mu mahoro.
Dr. Minani, abaperezida benshi, abakuru b'ibihugu benshi bagendera mu modoka blende, ivyo urabizi neza.
Urabizi neza.
Urazi neza ko abategetsi benshi bagendera mu modoka blende z'ubwarije cyane rwose ku isi hose, ivyo murabizi.
Eka bagenda mu modoka blende, ntibagendera mu mablende y'igisoda nk'abasoda bagiye kurwana.
Dr. Minani, umugambi wanyu ni uyuhe muri iki gihe ibiganiro bitekanijwe, ikintu musaba ni ikihe? Majambo make cyane rwose.
Mu magambo make, icyo dusaba ubwa mbere na mbere ni uko Nkurunziza ahagare ku bwicanyi ubu nyene imbere ko tugenda mu biganiro. Ubwa kabiri ni uko kwemera koko akaza abaje gutohoza ubu bwicanyi bwavuzwe n'aba batanguza gutohoza, akaba arungitswe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU nako n'ishyirahamwe rya Afurika ya. Ubwa gatatu nuko mu minsi iza abo bose banga ibiganiro boza tukajya mu biganiro ko nta yindi nzira.
Mushaka ibiganiro cyangwa mushaka Dr. Minani. Mushaka ibiganiro cyangwa mwifuza abasirikare mwasavye?
Bashaka ibiganiro.
Abasirikare mwasavye nabo?
Bashaka ibiganiro, ariko ubwicanyi bubandanye nta kamaro kugira ubwo ibyo biganiro. Nzi gutuma dusaba ishyirahamwe mpuzamakungu ko ryorungika izandeko z'ibihumbi bitanu ko birenga uhoho kugira ngo baze gukinga abanyagihugu.
Dr. Minani, murazi ko ariho ubwicanyi bukorwa n'iyindi mirwi barega ko ikorana n'abatavuga rumwe na leta.
Abo bose barimwo barica abanyagihugu bagwizwa guhagarara no guhagarika ubwicanyi kugira ngo tuze mu biganiro. Mumenye ko iyo leta niyo isumba iyo ntambara, niyo igwizwa guhagarika bwa mbere, abo nabo turabahamagariye ko leta ikita ibiganiro ko buca bemera bose bakajya mu biganiro ko nta yindi nzira atari ibiganiro.
Dr. Jean Minani, murongoye urunani senarede, murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye.
Namwe murakoze cyane kuko mu mpande y'ibiganiro mu mpande.